Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Baduhereza ubugari bw'umwana w'imyaka 3. Ntabwo turebo ngo wowe uri umugabo ngo ufite imyaka 50, ubugari urya nibwo na mwana w'imyaka 3 amara.
Natwe bwa ba mama dufite abana batonya batugaburira rimwe ku munsi.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu ikambi y'agategekanyo yahitwa Sange ni mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajepfo mu Rwanda, bagaruka ku kibazo c'inzara kibugarije. Iyo nkuru ico kimwe niyerekeye urubanza rw'umuririmbyi yitwa Kizito mu gihugu cy'u Rwanda. Turazigaruka ko handi hatumbwe hagufi ya maradiyo yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ko kuri no wa mbere Amerika iyugurura icese ubuserukizi bushasha bwayo i Jerusalem. Ibirori biza kwitabirwa n'abategetsi batari bake ba Amerika harimo Ivanka Trump, umukobwa wa perezida wa Amerika Donald Trump n'umushingantahe we Jared. Iryo yimurwa y'ambasade ya Amerika ikugwa mu gisagara cha Tel Aviv ishigwa Yerusalemu ni isezerano Trump yari yaremereye abanyagihugu mu bihe byo kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu yamarana ingingo idahwizwa ko na bimwe mu bihugu bitandukanye ku isi. Israeli ivuga ko Yerusalemu ari we mugwa mukuru wayo, ariko abanyepalestina bakabona ko ubuseruko bwa Yerusalemu ariko karere kazoba umugwa mukuru wabo mu gihe Palestina izokwemezwa nk'igihugu cigenga muri kazoza nk'uko bavyipfuza. Mwandiko yaraye asohoye jo ku munsi wa Mungu, mwanditsi akomeye muri Misiri akabazwi kuba ashigikiye ubutegetsi bwa perezida Abdel Fattah el-Sisi, yanditse avuga ko umukuru w'igihugu akwiye kurekurirwa gutwara igihugu kirenza ibiringo bibiri yemerewe n'amategeko. Ibwirizwa nshingiro ryashizwe mu ngiro kuva mu Misiri muri Misiri kuva mwaka 2014 yemerera umukuru w'igihugu gutwara ibiringo bibiri by'imyaka 4 gusa. Yasser Rizik, umuyobozi w'ikinyamakuru cha leta Al-Akhbar Daily, niyanditse ngo atomore niba ingingo y'ibwirizwa nshingiro ivuga ku bijanye n'ibiringo rikwiye guhindurwa, ariko yanditse asigura ko atamwanya uhari wo gutegura undi mutegetsi ashobora kuyobora igihugu c'igihangange nka Misiri. Radio ijwi rya Amerika muratwumva ku mirongo itandukanye ya shortwaves mu gihugu cy'u Burundi, mugashobora no kutwumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook yacu VOA radio yacu. Mu Rwanda turi ku mirongo wa FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mwese inshuti bakunze, ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze ntuti bakunze bacu, ikiganiro cacu tugere mu gihugu cy'u Rwanda ho mu gatondo ko kuri no wa mbere ariho muhanzi w'icamamare muri ico gihugu Kizito Mihigo hitavye rukiko mu gihe ariko aburana ubujurire ku vyaha byo kugambarira bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho mu gihugu cy'u Rwanda. Bindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagira ubusa.
Mu nkweto z'ibara ry'umutuku rifite akarango ka Nike k'umweru n'amasogisi yereruka, mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa, isaha ku kuboko kw'ibumoso n'ishapure y'umweru ku kuboko kw'iburyo, acigatiye amadosiye yifashisha aburana akarango ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku mufuka w'ishati, ngo kuko umuhanzi Kizito Mihigo yinjiye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ajya kuburana ubujurire bwe ku byaha by'ubugambanyi bwo kugirana nabi ubutegetsi buriho. Yagaragaye yunganiwe mu mategeko na Maître Antoinette Mukamusoni. Ku isura, mu mivugire n'igihagararo, Kizito Mihigo arakomeye. Mugenzi we bareganwa Demo Jean Paul Dukuzumuremyi yagaragaye mu cyumba nta bwunganizi, ni mu gihe umunyamakuru Kasiye Ntamuhanga we yabuze mu rukiko. byahise bikurura impaka ku baburanyi bombi. Demo Bedukuza Umuremyi yasobanuriye urukiko ko impamvu atungani wari uko atishoboye. Umucamanza mubajije niba yaranditse asaba gushakirwa ubwunganizi, yasubije ko kubera ko umuzenguruta mu magereza atandukanye hirya no hino mu gihugu bitamworoheye kwandika asaba ubwunganizi. Umucamanza yavuze ko afite inyandiko y'urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa igaragaza ko umunyamakuru nta muhanga yatorotse gereza mu mpera za 2017. Aha wijambo umuhanzi Kizito Mihigo yatangiye asuhuza inteko iburanisha ati mugira amahoro. Ati bimaze kuba nk'akamenyero ko muri uru rubanza hakunze kuvuka impamvu zo kudindiza urubanza zitanturutseho. Ati nagiye ngaragaza ko hagati yanjye nabo tureganwa nta sano rinini dufitanye ku buryo umwe abuze batabuza abandi kuburana. Asaba ko ubutabera bwatandukanye imanza zabo kuko ngo uretse isano rito yagemera bafitanye, naho ubundi mu magambo yati n'imiburanire yacu si imwe naburanye nemera ibyaha bo bahakana. Ati mu bushishozi bw'urukiko rw'ikirenga nizeye mwongere musuzume niba umuntu udahari yatubuza kuburana, kandi murebe dogira urubanza rugezeho uyu munsi ko ntatandukana nabo. Icyemezo mufata ndacyakira nkemere ntangingimira. Metre Mukamuso n'umwunganira yavuze ko bajuriye mu 2015 cyo kimwe n'abareganwa na Kizito Mihigo. Aravuga ko nta muhanga na Dukuza Umuremyi batanga ubujurire aribo bari babifitemo inyungu, bityo ko Dukuza Umuremyi kuba atagaragaza impamvu zifatika atabonye ubwunganizi ibyo yabyirengera. Mu mvugo icamarenga yo kudahabwa ubutabera ku gihe yagize ati itariki y'urubanza tumaze igihe twarayisabye tuyibonye tuyinyotiwe none turayibonye. Ati pas d'intérêt pas d'action ashaka gushimangira ko nta gaciro abareganwa na Kizito bahaye ubujurire bwabo. Bwana Faustin Nkusu umuvugizi w'ubushinjacyaha unashinja abaregwa aravuga ko kugeza ubu butabera bw'u Rwanda butazi irengero ry'umunyamakuru nta muhanga. Yisunze ingingo z'amategeko asabye ko ikirego cy'ubujurire bwe cyasibwa igihano yahawe n'urukiko rukuru kigahamu uko kiri, kuko atitabye nta mpamvu igaragara. Yavuze ko nta muhanga yiyimye amahirwe yo kubona ubutabera. Bwana Nkusu aravuga ko ari uburenganzira bwa Demo Bedukuza Umuremyi kubona ubwunganizi. Aravuga ko yitabye bwa mbere bityo ko nta gutinza urubanza kugaragara. Kucyo gutandukanya urubanza rw'abaregwa Kizito akabura na wenyine nk'uko anyote ubutabera umushinjacyaha yavuze ko n'urega ubwe yemera ko hari isano afitanye na bagenzi be. Yavuze ko mu migendekere myiza y'ubutabera bitaba byiza kuzitandukanya kuko asanga hari isano nini bafitanye ku mikoranire y'ibyaha. Umucamanza yafashe iminota 30 mu mwiherereza yanzura ko ubujurire bwa nta muhanga bugomba gusibwa igihano kikaguma uko kiri. Yahaye kandi Dukuza Umuremyi igihe gisatira ukwezi kuba yabonye umwunganizi mu mategeko. Yanzuye ko urubanza rutagomba gutandukana kuko abaregwa bafitanye isano mu mikoranire y'ibyaha. Abaregwa bose batawe muri yombi mu kwa kane 2014. Bararegwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho birimo guhitana Perezida Paul Kagame no kwica bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu. N'ibyaha umucamanza wa mbere yahamije umuhanzi Kizito Mihigo n'umunyamakuru Kasiye nta muhanga navuga ko bagombye kuba babihanishwa ku gihano cy'igifungo cya burundu. Gusa umucamanza yahanishije Kizito Mihigo gufunga imyaka 10 kuko ngo atananije ubutabera. Umunyamakuru Kasiye nta muhanga yahanishijwe imyaka 25 y'igifungo, naho Demo Bedukuza Umuremyi we ahanishwa imyaka 30 y'igifungo kuko ngo byari subira cyaha. Ku rwego rwa mbere umuhanzi wamamaye mu bihangano bibumbati insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana Kizito Mihigo yaburanye yemera ibyaha na bisabira imbabazi. Kizito yageze no ku rwego yirukana abanyamategeko be mu rubanza bavuga ko amagambo yaba yaravuze atagize ibyaha. Uregwa agasanga izo mpaka zabo n'ubushinjacyaha zishingiye ku mategeko zitaramuhaga amahirwe yo kubona ubutabera. Ku rundi ruhande umunyamakuru Kasiye nta muhanga we na mugenzi we Demo Bedukuza Umuremyi bo baburanye bemeza ko ibyaha baregwa ari ibicurano babyemejwe n'ingoyi bariho. Ku munsi wa nyuma bakatirwa bwana nta muhanga watorotse ubutabera ku rukiko rukuru mbere yo kurizwa imodoka asubira muri gereza yabwiye itangazamakuru ati quelque soit la longueur de la nuit le soleil finira par apparaître. Nta joro ridacya mu mvugo igenekereje ya Kinyarwanda. Ibyaha baregwa bishingira ku biganiro Kizito yemeza ko bagiranaga na bamwe mu bagize ihuriro RNC ridacanwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda byashinzwe n'abahoze ari inkoramutima z'akadasohoka ku butegetsi buriho mu Rwanda n'ibindi bagiranaga nabo muri FDLR ribarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva umuhanzi Kizito Mihigo yatabwa muri yombi cyitwa igihangano cye cyose cyahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu, byabimburiwe n'ibitangazamakuru by'igihugu na mbere y'uko ahamye ibyaha ku rwego rwa mbere. Iburanisha ritahariri ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Abanywanyi n'abakunzi b'izwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera isaa 11 n'igice gushika isaa 2 zo mu gitondo mwotwumvira ku mirongo migufi ibihumbi 1,300 na mirongo 2,500 ibihumbi 9,600 na mirongo 85 ibihumbi 9,815 n'ibihumbi 11,995 Elisa 10 gushika isazi 2 zo mwijoro mwo twumvira ku mirongo 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera isaha 2 gushika isazi 4 zo mwijoro mwo twumvira ku mirongo migufi 6,400 9,447 17,070 13,603 Nijwi ya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Izuki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gihugu cyo Burundi bikorwa abanyamigambwe bari bamaze mu indwi zibiri bahimiriza abanywanyi bayo gutora ego canke oya kuri kamara mpaka izoba mu minsi itatu gusa biriko birasozerwa umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wasozere imyamamazo yayo gutora ego mu gisagara ca Bujumbura Evariste Ndayishimiye munyamabanga mukuru uyu mugambwe yabwiye abanywanyi bawo ko gutora ego hari kwiyamiriza amase zirano ya mumekano ari ukwikukira bikwiye atagutanimika kwa indongozi zirongora igihugu cy'u Burundi menyesha makuru wacu ariko arakurikirana iyo nkuru ntidushoboye kumuronka kugira ngo atubwire ibindi byahavugiwe ariko turi kumwe na Fidel d'Antoine Nsabimana ariko akurikirana ugusozera kukwiyamamaza ku runanirwa mizero y'abarundi igitega Fidel amahoro ngahe igitega
Amaro neza cyane.
Amizero y'abarundi ari mu bagiye barahimiriza gutora oya ibikorwa biko birasozerwa gute ngaho mu ntara ya Gitega.
Ego nko mubivuze amizero y'abarundi batanguye batonda ahantu bagira urugendo ruza kumara ibirometero indwi kuri kilometero indwi batonzaho bita kuri place ni muri kaciye amagarama imbere ya Sentare nkuru y'ingururizo ya Gitega hanyuma ijambo nyamukuru ritavugirwa ku musozi wa Zege ahantu hiyanitse hejuru tubona igisagara cyose cya Gitega gushika ubu rero amafuso ariko arazana abantu bavaniya ijya nino batonda hanyuma bakaba barindiriye yuko indongozi yabo agatogwasa ashika kugira ngo bace bagira urugendo nyezi na rubashikana ngaho Izege indirimbo rero zihimiriza abantu gutora oya nizo ziguma zisamirana hirya no hino n'akamo bariko baratera ko gutora oya ndetse n'umutekano wabo biraboneka neza kurinzwe abagipolisi kijejwe gucungera amabarabara kiriko kirafasha kugira ngo yagire isanganya riba nukuvuga rero ubu urugendo ruratanguye.
Hari amakuru ejo yiri waracanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi havuga ko ari umuntu umwe yoba yaraguye mu ishamirano yabaye hagati y'imbonerakure rwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi n'abanywanyi ba FNL kandi ko n'uwurongoye FNL agatongwasa yoba yarashatse gukorerwa ko igitero gitonya. Ayo makuru hari ayo wumvise nimba warayumvise hari biravugwamwo gafide ngaho muri iyo mazo ya nyuma ya mizero y'abarundi.
Ego nkuko mubivuze muri komine ya Ntega niyo havuzwe ni mu ntara ya Kirundo muri ako bw'u Burundi haravuzwe imishamirano ndetse bavuga yuko hari umuntu umwe yoba yarahasize ubuzima abandi babiri bagakomereka cyane. Mu gipolisi twabonye bavuga yuko umuvugizi w'igipolisi ashobora kugira icyo aza kubivuga ko ariko gushika ubu ntitwari bwamara kugira ngo agire icyo abivuga ko ndetse no muri Karusi imiduga ireruye umukuru wa mizero y'abarundi imodoka yari iri inyuma yarashoboye gutegwa ibuye nk'uko abo mizero bavyemeje ariko ikiyo caramenetse Imana yarakinze nta n'umwe yakomeretse mu bari muri iyo modoka ariko imiduga yahindukira isubira inyuma.
Urakoze cyane gose Fidel d'Antoine Nsabimana uraza kugaruka makuru yacu yo hanyuma utubwira amwe mu majambo azoba yahavugiwe kuko twumva ataranavugwa.
Murakoze cyane Diane.
Tukiri mu byerekeye politike y'igihugu cy'u Burundi abapfasoni bo mu ntara ya Murambya basaba gushigwa mu nzego bagaserukirwa bikwiye reka tubazumenyesha makuru acu Murambya Fidelite Shatsi.
Munze gozo hasi zifata ingingo kibanza cy'umukenyezi kinyuma muri yo ntara ya Muramvya ku bakuru imitungo 99 abakenyezi bari muri 3 gusa naye abakenyezi bakuru b'Amazone ni 2 gusa ku 15 kuba abakenyezi ari bake mu nzego zo hasi birabaza cyane bamwe banyagihugu abakenyezi babitura Ndayize Joseline ahanyira gato y'abakenyezi bagendana mu gera wa sida
izo ngorane umwo mukenyezi agendana mu gera wa sida fise turazi yuko umukenyezi mugenzi we yo mufasha gusumba gushinga ntahe kuko ingorane ziba ziherereye kuri ico kibazo c'umugera usanga hari aho umugabo atamutahura hari aho usanga mu kibano bamukumira rero uwo mukenyezi arongoye abandi aca yereka ikibano ingene bobana kuko abo bagore baserukira abandi n'abantu bakunda kuronka inyigisho
n'ubundi buzi mu ntara ikibazo c'abakenyezi kiri hasi umuyobozi w'amashuri 1059 hari abakenyezi 18 eka n'ubuzi bwe gukira intara abakenyezi b'imboneza twaganiriye bavuga yuko naho nyene ntango ikiri ndende habona Imana Space Caritas atwashira muri gufatana mu nda kwa bakenyezi
ubuze bwo mu ntara ni byinshi cyane hariho bwo mu ntara hariho DPAE hariho DPAE une spécial provincial hariho pour de santé hariho environnement mu buzi bwo mu ntara hariho umfasoni atwara eta civil hawundi kugwego bw'intara n'undi mukenyezi ariho
ikibazo uyu mukenyezi nuko ubwiza amahirwe kuronswa amabanga yakuwe asubizwa n'umugabo atankarero k'ikigo c'iterambere ry'ingwa n'imiryango CDFC aho umukenyezi yakuwe asubizwa n'umugabo haheza amezi arenga 5 ubuco cyo kabagitwagwa n'abagabo babiri Fidelia ndayongeje arushye mu niko bakenyezi bakangurira amahoro duhurikiye mu mashiri hamwe arenga 200 ahanya gataya k'abakenyezi
ivyo byose biva kukwikunda kw'abagabo zubahirijwe kuko naho baba bashize umukenyezi bahamukuye ntibashobora kwasubiriza uwundi mukenyezi akarorero ikigo CDFC cyahora gitwagwa n'umukenyezi ubu baragisubirije bagiha umuntu w'umugabo tubona ko batwatse uburenganzira bari kugumana umukenyezi wacu tukaguma twisanzuye
nizigi imana asirasirukishira hamwe dushire hamwe yitaho agataka abakenyezi mu ntara ya Muramvya amenyesha ko ijya kumigwa riva hari ni kumigambye
cewe uko ndabibona amaposte yose bayagize ya politike bisigura ko utari mu mugambwe umenga nta kibanza afite aha mu ntara sinzi ko ari kubera umugambo uri kutegetse ari ukomeye cyane ubonye abakenyezi ni benshi cyane mugabo mwumvise ibitigira uko bingana birateye isoni
umuhanzi mukuru wabura amatara y'intara ya Muramvya yagize icyo ashikiriza kuri iryo kumigwa ry'umukenyezi mu ntara yawe ya Muramvya
cyo ukunda kuvuga ni uko icyo kibanza umukenyezi wenyine ariwe yobanza kucironderera hanyuma abandi bakogerako yego utunenge dushobora kuba turimo hijya no hino bose mvuze yuko byose byera ngo de mugabo utwo natwe aho tugeza turemeye yuko icwi tuzogigiza imbere kugira ukosogwe
naho biri uko ibyizwa shingiro ry'uBurundi ryaba yikorera ko rubucanke iyo bushagemezwa canke rihakanuwe mu matora twimirije hose harimo ingingo zivuga ko abakenyezi n'abagabo bangana imbere y'amategeko vyongeye muri aba bwizwa yompi abakenyezi baronswa ibanza n'imiburi buri 30% mu nzego ariko ivyo bitigiri nkuko tubikora mu cigwa cakozwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi bakuru mu gakomesha makuru AFJO 2016 byoherezwa mu nzego zije biciye amatora nayo inzego ziba habaye kugenwa ntivyubahirizwa kaba nkako n'umuntu yaramuranze bamusanye abakenyezi ni 2-5 ariko rero ihangira Burundi byihaye nuko gushika 2025 mu buzi hazoba harukungana ko bakenyezi n'abagabo ibitigiri 50% by'abakenyezi 50% by'abagabo hagataho kugira ibyo bitigiri bije mu ngiro mu nama abahorikiye mu nani ko bakenyezi babakangurira amahoro bari kubagirisha mu ntara ya Muramvya ibyavugiwe nuko abakenyezi bonye n'ubwo bakwiye guhanya gataya kabo n'ibyafite ingufu nyinshi bahabwa n'ubwinshi bwa
Famille urbaine et rurale. Twese biteza gusenyera ku mugozi umwe, sivyo? Tugaheza tugashikana ijwi hejuru turi hamwe tugasaba. Tuti kandi nk'ibi mutabikoze natwe ariko tudashobora gukora. Ya majwi 52 acasiba gutora, sivyo? Acasiba ku bikorwa rusange, sivyo? Acasiba gukora iki n'iki n'iki none bica bigenda gute. Iyumvirizo nguvu nizo mufise mugabo ntiturazifata ngo tuzigere gucyama tuzibere. Kiti mwabonye zana natwe tubahe zana ni gucya.
Naho ibibanza mu nzego zifata ingingo ziciye amatora ibitigiri 30% byubahirizwa mu nzego ku mutumba hoho ibyo bitigiri ahenshi ntibyubahirizwa mu ntera ya Muramvya Fidelite yishatse icyo gihe Amerika
Fidelite ishatse yarakoze tugume mu Burundi ariko unye mu gisata cindero abanyeshuri baheruka gutangura umwaka w'ishuri muri kaminuza y'u Burundi basaba kwingurana y'amafaranga ibafasha mu kubaho bemerewe na leta bo yironswa maguru masha habavuga n'ijwi rya Amerika bavuze ko hariho namaze guhe bakwera ico kibazo hibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse.
Ukwezi kuraheze umwaka w'ishure muri kaminuza y'u Burundi utanguye abanyeshure batanguye mu mwaka wa mbere bavuga ko batorohewe mu kubaho ivyo bikava ko batararonswa ingurane y'amafaranga 260,000 ku kwezi bemerewe na leta kubw'ivyo harabaciye baje gukota amazu hanze y'ikigo ca kaminuza aba ni bamwe cy'urya Amerika ryasanze kugacimbirikanyare ku mutumba wa Kiririvugizo uri muri komine ya Mukaza y'igisagara cha Bujumbura
ingorane nyine irahari kubera nacho twari tuzi uko ariyo bazishika baduha tugasha twifashishamo urumva usanze warazanye nk'utuntu nyine ko kumarira nk'uko zikumwe fisanga nyine bikugoye duheze batarayi ko hawuca nyine usubira mu
tuguma twiyumvira iyo usanze ufunga uno munsi uriyumvira ati none nk'ejo ko atabindi mfise bizogenda gute twagumara tugira ubwo tuvuga ati hamwe tutoyaronka tushobora kuguma twika
kugira umunyeshure ashobore kuronswa uburaro mu kigo cha kaminuza asabwa kuriha amafaranga 250,000 buri kwezi mu kurindira ko leta ibaha ingurane bemerewe aha rero harabatashoboye kuyaronka bahagaritse kwiga ariko umuyobozi w'igisata cy'uburaro muri kaminuza y'u Burundi Anatole Nzinahora avuga ko badatahura igituma abanyeshure badatanga amafaranga basabwa kugira bashobore kuronswa indaro
arwarishe yavyumvise harabandi batashaka kuriha sinzi impamvu twasavye 50 ariko twaravuze yuko nubo bararonse na makeya yo barayazana abo rero je basi numva impamvu tubashyiraho ku nguvu udashoboye kuyariha arashobora kwibera mu muryango cyangwa abandi yikoteje inzu kuko n'abanyeshuri bo mu wa mbere bo mu bindi bisata batashaka bashyikira mu buraro afite ahantu baba hanze mu makartier nabo rero udashoboye kuyariha arashobora kuraba haba arabakaje hafi ya kambi Sikiriri akakurikirana amasomo ariko abahanze
kuri ibi abanyeshuri bavuga ko baje gutangura ishure ku nteguro yuko bazoshika baroswa ingurane ya leta n'abakosa amazu hanze y'ikigo cya kaminuza bavuga ko ariyo baziga mu buraro n'uburamuko
kandi n'icyo cyanatuma n'abavyeyi iho kwitegura imbere y'igihe hari umuntu ushobora gusanga umubyeyi akadandaza nk'ibitungo umwana we wanje agende ku ishuri mugakora baravuze ngo bashikira indani muntu ze muri campus ntiyabakimuheza n'ibyo bintu njye bwagenda giye agashagenda uko nyene ngo atakugaburirwa kubera iyo ntutse fakitore yabahaye cyabazi uko nyene gushika gwatanga senkane cyabateke bata twe yabitugiye atse yatashe rigenda giye ubuzima buranani
uko wagumye ngaha wowe byifashe gute
oje kubera niga bari bampaye ikirundi Swahili muri pe nzi ko nzoshika mpanga mugabo nkapanga kuri prebourse hamwe batoyima na genotekera mu bandi mu minsi mike kubera utuntu nazanye naye nagerageje kuzana nk'ubududu ibiharagi ibintu nyine by'ibifungo mugabo byahetse hamwe batoyima gusubira makamba unge gutora yindi rase na genotera nta
abashoboye kuronka ayo mafaranga 250,000 basabwa kuriha bamwe bahisemo kujya kwiga amashure yigenga hari nabandi bahisemo gushikira muri ico kigo ca kaminuza
cyane nahisemo kuba ndatanga hakubera ahantu nari nashikiye mu cyarama kuva ngaha ku mutanga muri campus mutanga uje hari ya mu cyarama je nabonye usaba déplacement ndende nyene fata amabisi abiri yose rero narabye nka bisi no mfata ku munsi mbona umenga cyo bari kirenga niyo mpamvu navuze ati reka ubu mwanya prebourse sitaraza mbe ndagorana amahera hanyuma shobore kuba ngaha nyene ndihe mu bandi bare koranka n'utwo nyene fungura kugira prebourse niyaza shobore kuriha nyene ayo maherano banaraguranye
uko biri kose aba banyeshure basaba kwiyongurane yo kwihuta kubashikira
saba yuko iyongurane boyinyarukana kuko nkuri twamaze kumererwa nabi kuko kuva twashikiye ino nta kintu twovuga ngo turaronka kuko nkamwe uburyo bwohera burundu namwe umuntu wasanga yasubiye muhira hama ugasanga biramugoye kuzokongera kugaruka
urongo y'uburaro muri kaminuza y'u Burundi Anatole Nzinahora avuga ko uwo vyogora cyane kubaho ashobora kwegera icyo gisata cyongeye kwiyongurane bakiriko barayitegura
leta rero atudufaranga ishaka kuzobagurana ntidutanga batabanje kukuraba ko hakwije byangombwa hariho ikintu bita amafishi impapuro bagomba kuzuza kugira bimenyekanishe bita fiche d'identification hakaba n'icyo bita contrat de bourse iko ari urupapuro bandikiranira basinya bemera iyongurane urumva rero leta ntishaka kuyatanga
bitaba izo bintu bitabanje kuboneka ariko ubunye bariko baravyuzuza bibaza yuko nkuno munsi bihera hanyuma rero acatangwa uburyo bwo kurondera iyo ngurane itwa pre-bourse aho rero buraba ukuntu bigenza ufite ikibazo ashobora kuza akambwira ati ciwe mfise makeya byo 50 ndaronka mugabo nzoronka yandi nzo yaronka mu minsi za canke gute cewe nkaba mbona rero ikoro bazoshora kuriha niho no twovugana umva nta uraza kundaba
ugutanga ingurane ku banyeshure bo muri kaminuza y'Uburundi gutanguranywe n'uyu mwaka w'ishure iyi ngingo yafashwe mu gihe baronswe ifashanyo ya leta batazosubiza Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Na nabice ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi zirenga 500 ziba mu ikambi y'agategekanyo ya Sange ni mu karere ka Uvira mu ntara y'Kivu ya Majepfo zivuga ko zifise ikibazo c'inzara kuko zifungura rimwe ku munsi umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika muri Congo Fedaste Ngabo hadufite inkuru irambuye.
Ikibazo cy'inzara no kumara igihe kirekire mu nkambi y'agateganyo ni bimwe mu bibazo by'ingutu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo yasangiye zagaragarije Ijwi rya Amerika ubwo yagendereraga aho iyi nkambi iherereye mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira ari impunzi z'abarundi ziganjemo abagore n'abana bagera kuri 500 bategereje kuzajyanwa mu nkambi y'Imurongwe iri mu karere k'Ifizi
mu bisanzwe ngaha dufite ubuzima bugoye cyane ukubaho kwacu biraturuhije Urabona bagize ngo baduhereze ibyo kujya baduhereze ubugari bw'umwana w'imyaka 3 nago turero ngo wowe uri umugabo ngo ufite imyaka 50 ubugari uje nibwo na mwana w'imyaka 3 amara kandi imboga baguhereza akagari kangana ko nkiriwe byaro bya 300 bagacaguhereza n'imboga z'ikiyiko n'agasupu k'ikiyiko ibiharajya ku kiyiko kikirushe n'isosi y'ikirushe urumva maze rero maze kubujya saa 8 uzongera kufata ubundi saa 8 tuba ntugize dusaba umwanya kugira ngo tugende gucingero barabitwankirye babitwankira haraho tugende tukaburaho kazi
Marceline Nzeyimana no mubyeyi ufite abana 3 muri inkambi y'agateganyo barimo n'umwana ufite amezi 3 tangaza yuko ababyeyi bafite abana aribo bakunze kwibasirwa n'ikibazo cy'inzara
natwe bwa mama dufite abana batonya batugaburira rimwe ku munsi amaze tugaburira rimwe ku munsi batugabura ubwo bugari n'ibiharage abana bacu batumye bateragera kuburya nabwo bugirane nabwo bubabumba turagendeye mu mihana gusabiririza ntituronke icyo cyogirane twohereza abo bana nukuri twovuga yuko bagirane bazo baradufashisha kubuye bw'abana bwo mu gitondo
Twizeyimana Kalexe ni umuyobozi w'ingambi y'agateganyo yasanjye asobanura kimwe mu mpamvu zatumye muri aya mezi 4 bahunga bava mu gihugu cy'u Burundi bagahungira muri Congo dore ko kugeza ubu muri iyi nkambi ukwezi kudashobora gushira batakiriye abantu bari munsi ya 70
igitigiri nyamwinshi twagiye turahunga ibintu bijanye n'iterabwoba ry'imigwi y'imbonerakure yamigwi kubana n'umugambi uri ku butegetsi byashikuka bivire nk'uguhanzura ushitse mu nzira bakakwambura utwufise twose ukabona uti naho ngiye nk'umufasha wawe ati ntushikino twitamo guhunga kubera bariko baraguhiga batumye bakunya gutwara n'uhugu sinzi kahiza ubuzima sinzi kahiza ubuzima
cyangwa banyanga kabudensiya ni impunzi yo mu ngambi y'agateganyo yasangiye asaba ko haseri ifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi senere kuzabimurira mu ngambi y'Imurongwe kugira ngo banyure kubiri n'ikibazo cy'inzara ndetse no kuba mu macumbi bacucitse
cyo dusaba yuko bodukura ngaha umuntu wese akaronka akaruri kagwiwe yigenga n'ibibondo byiwe hamanyamba teye utuboga imbere y'umuryango akamenya ukuntu agaburira bya bibondo byiwe nayo ngaho urabona batugaburira ingimwe nta mboga baronka ire isombe najyo tubwiye kurirondera abaririmye batwirukako kandi iryo sombe ariryo ryari gutunga ibibondo byacu icyo dusaba yuko mwodukura ngaha mukatujyana ku maparasera mwatwemereye
Umuyobozi uhagarariye inkambi y'agateganyo yasangiye bwa Nangandu Frank avuga yuko bagaburira izi mpunzi inshuro zibiri ku munsi nubwo zihabwa amafunguro zivuga yuko adahagije ariko bazifasha zigasohoka inkambi zikajya gushakira ibiraka hanze y'inkambi kugira ngo bifashe izi mpunzi kubona uburyo zihindura ibiribwa zizari zisanzwe zihabwa tubamenyeshe yuko hatari bwo bwa mbere impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo yasangiye Mwonge Mwonge ndetse na Kavimvira zinubira ubuzima bubi zibayemo kuko usanga zahari zimara amezi arenga atandatu mu nkambi z'agateganyo mbere yuko zijyanwa mu nkambi y'Umurongwe iri mu karere ka Fizi. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenewe na ko duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cyo no munsi incuti bakunze mariko muratwumviriza mwakemeye cyane, ariko imbere ko duhana gahindukira tubatune mu biganiro byacu biri imbere. Muri byo harimo ikiganiro muri Nsangamuza gukurikira saa 10 gushika saa 11 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Saa 12 za kora makuru avugwa mu Burundi, igetusane naho ni minota 30 amakuru avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Murani gwe rero na Lidiane Nahazwe yakoze makuru ya Beru yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Ignace yamufashe mu hinga bw'ivyuma. Twemi twifurize indwi nziza.